radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye bucya mu karere ka Kisoro muri Uganda murimo muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 na FM 93 n'ibice 3. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamiringi. Uburundi bufite ikibazo cy'abana bajya gucuruzwa muri Tanzania.
Bavuye muhira saa 10 turagenda nyine mu iryo joro twahagiye iminsi 2 twashyitse amaguru yabyimbye. Kuba twakora byaraturuhisha rwose, hariya ujya indi imwe yonyine bugari n'ibiharagi.
Aba ni bamwe mu bana leta ya Tanzania yagobotoye ibasubiza mu Burundi. Naho mu Rwanda umunyamategeko Barton Matimbano amaze icyumweru yarazimiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irota igitutu Israeli kugira ngo yemerere imfashanyo abaturage b'intara ya Gaza muri Palestina cyangwa iyime intwaro n'itabikora. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, turahera kuyo hirya no hino ku isi na Diane Nininazwe.
Amakuru ya tutsahere aha muri Amerika nyuma y'indwi hafi imwe igihuhusi gikaze cyiswe Milton kibice bigacika muri leta Florida iri mu manuko ubushire ubuseruko bwa Amerika. Abanyagihugu bagera ku 170,000 bo muri iyo leta n'ubu nta matara bafise. Inzuzi zimwe zimwe zacuzuye mu gihe hari abanyagihugu bakize yinze muri leta kugira ngo bashobore kuronka ivya nkenerwa birimo ibitoro. Amwe mu mastation agurirwa ko essence ntarasubira gukora. Leta Florida yashizeho yamara ibibanza bigera kuri 10 abanyagihugu muri iyo leta bashobora kuja kubugira ngo baronke ibitoro vya gusa. Mu kiganiro buramatari w'iyo leta Ron DeSantis yagiranye n'amenyesha makuru yavuze ko naho hakiri vyinshi ivyo gukora atawereka gushima ubukerebutsi bw'abandanya gutabara ababikeneye mu buryo bwihuse. DeSantis muri ico kiganiro yemeje ko abamaze gusubira kuronka amatara inyuma y'igihuhusi Milton cari ku muvuduko wo hejuru cane barenga 4 million abahi tanye n'ico gihuhusi barenga 10 mu gihe abahitanye n'igihuhusi Helena cabanjije Milton barenga 240. Tukiri muri Amerika, guverinoma y'ico gihugu yategetse Israel gutanga agahengwe muri Gaza no gutezurira abanyagihugu muri iyo ntara yo muri Palestina babayeho mu buzima bubi bitagenze uko. Amerika ikavuga ko Israel izotakaza imfashanyo zose za gisirikare ihico gihugu kibandanye kurwana no murwi wa Hamas. Ikimenyeshamakuru nyamerika Axios gitangaza ano makuru kivuga ko kwa mungu indwi iheze ari umushikiranganje migenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken na mugenzi we aramutswa ubushikiranganje bwo kwivuna basi bandikira abategetsi ba Israel babagabisha. Mwikete abategetsi barungikiye Israel bavuze ko muri rusangi ibintu bibandanya kunyuka muri Palestina. Ikete ligira riti tubandikiye ngo tubabwire ko guverinoma ya Amerika ihangayikishijwe n'ibibera muri Gaza, dukeneye ko vyihuta muri uku kwezi iberayo bihagarara. Bitagenze uko bizotuma ari politiki ya Amerika kujanye n'ino ntambara ihinduka. Muri iryo kete Amerika ategetse Israel ko bitarenze iminsi 30 ibwirizwa kureka amakamyo 350 arimo ifashanyo z'abanyagihugu akinjira muri Gaza ku munsi ku munsi, kandi igashiraho ibihe by'agahengwe k'intambara kugira ngo ifashanyo zishike iyo zija. Amerika yategetse kandi Israel kureka kwimura abasivili igihe cyose atabikorwa vya gisirikare itegekanya. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika Pentagon n'ubuserukizi bwa Israel muri Amerika vyase kugira ico bivuga kuri rikete n'ibirimwo. Ibiro vya president wa Amerika White House na jenyene vyase gutomora niba president wa Amerika Joe Biden ari mu bashize umukono kuri iryo kete. Abategetsi ba Amerika batatangajwe amazina bemereye ariko itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ukuri kw'iryo kete bavuze ko mu barirungikiwe harimo umushikiranganje wo kwivuna basi muri Israel Yoav Gallant. Urundi ruhande rwemeje ko iryo kete ryarungitswe koko ni kimenyeshamakuru Israeli News 12 cyo muri Israel. Icyo kimenyeshamakuru nicyo cyari tangaje ubwa mbere. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza ijwi ry'Amerika dukesha ibiri muri ino nkuru vyose rivuga ko kuva intambara ya Hamas na Israel itangura haraheze umwaka ari ubwa mbere Amerika igabishije Israel ishinyitse kandi itagiye umunwa. Reuters ivuga ko mu minsi iri imbere Amerika ishobora guhindura umukenyero mu bijanye no gushigikira Israel mu ntambara irimo na Hamas. Aha tubibutsa ko Amerika iha Israel imfashanyo za gisirikare ziharugwa mu mamiliyari di y'amadolari. Izwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyabandanirize muri Afrika yo mu manuko igeramiwe n'ingaruka z'ibihe by'ubushuhe burengeje urugero bizwi ku izina rya El Nino. Ishami rya ONU ryitaye imfungurwa ku isi PAM ribivuga ryemeza ko abagizwe ko ingaruka na El Nino barenga miliyoni 27. Rapo nshasha ya PAM yerekana ko ibihugu bigeramiwe n'ingaruka z'ubushuhe burengeje urugero ari Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia na Zimbabwe. Hambavu y'ibihugu bitanu biherereye muri Afrika yo manuko, PAM ivuga ko Angola na Mozambique bitari muri ico gice ca Afrika navyo nyene bibangamiwe. Ibihugu vyose vyatangaje ibihe bidasanzwe vy'akaga kubera ubushuhe budasanzwe bwa El Nino. Ishami rya ONU ryitaye imfungurwa ku isi PAM mu mfunyapfunyo riti ikigoyi kiza catanguye kwibonekeza muri ivyo bihugu nticari bwa kabeho mu myaka 10 iheze ni ivyago mu makungu. Ikigo ca Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID naco cemeza ko ubugaragwa bwibonekeza muri Afrika yo manuko kubera ubushuhe bwinshi bwaheruka kuja ku rugero buriko haraheze imyaka 100. Ku GAPAM abana bagera ku miliyoni 21 bo mu bihugu bigeramiwe na El Nino bari mu bibazo vyo gufungura nabi kubera umwimbu utabonetse neza. Thompson Fili avugira PAM yabwiye amenyeshamakuru ko bizobandanya kunyuka. Yagize ati iki gihe ni kibi cane mu bihe vyose vyabayeho mu vyerekeye ubukene bw'imfungurwa ngurwa bizobandanya vyunyuka ku kwezi kugera mu kwa gatatu no kwa kane ko mu mwaka uza. Nta mwimbu wabonetse, ibigega biragaragara, abana baronka ico bafungura rimwe ku munsi n'abanyamahirwe. Ishami mpuzamakungu ONU rikavuga ko kugira ngo rifashe ababangamiwe rikeneye vyihuta imiliyoni 369 amadolari ya Amerika. Aho bikomereye ariko kuga ONU nuko aya mafaranga azayongera ku yandi akenewe kugira ngo bageramiwe n'intambara muri Gaza na Sudani nabo bashigikirwe.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mudukurikire no kuri YouTube na Facebook no kuzindi mbuga nkoranyambaga zacu zose kuri VOA Radio yacu ndetse no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda umunyamategeko Barton Matimbano yaburiwe irengero kuva kuwa kane w'icyumweru gishize. Erike Bagiruwe Ubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Aganira n'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ngendanwa, Madamu Anuarita Musabye Maria ari nawe mugore w'umunyamategeko Barton Matias Matimbano yaduhamirije ko agiye kumara icyumweru atazi irengero rye.
Nagiye kuwa kane mu gitondo ngiye mu kazi, ubwo rero ntabwo nongeye kumubona.
Nagiye zisangahe?
Akomeje gitondo.
Wamara kugenda se mwakomeje kuvugana kuri telefone byagenze bite?
Telefone ye ntayazizi ko nyina yavuyeho, igihe namushakiye yavuyeho.
Watangiye kumushaka ryari?
Muri ayo masaha nyina y'igitondo, masaha atatu nyanga numve ko yageze.
Hari icyo utekereza yashoboraga kuba yazira?
Oya, ntacyo. Ntacyo nzi.
Nta n'undi watekerezaga bari bafitanye ikibazo?
Oya, nawe. Najyaga mu kazi nk'ibisanzwe, kandi akazi yakoraga ntabwo ari ak'ibibazo.
Umunyamategeko Matimbano hatuye mu mudugudu wa Kinyana, akagari ka Nunga, umurenge wa Gahanga, mu karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali, mu bice bihana imbibe na karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yaburanye n'imodoka ye asanzwe agendamo mu kazi. Umugore we avuga ko Matimbano yavuye mu rugo mu rukerera rwo kuwa kane yerekeza mu karere ka Kirehe, aho yagombaga kunganira umuturage mu nkiko nk'uko asanzwe akora uwo murimo. Gusa akavuga ko mu makuru yahawe yamenye ko umugabo we atigeze agera ku rukiko rw'ibanze rwa Kirehe. Kugeza ubu Musabye Maria akavuga ko kuba atazi irengero ry'umugabo we birushaho kumuhangayikisha.
Reka dutegereze bizava mu nzego naganiye kugira ngo zimfashe, burya andi makuru azayatangaza nyuma yageze icyo inzego zitangaza. Ngiyo ntacyo mfite naho vuga ubungubu.
Hari amabaruwa atatu ijwi rya Amerika ifiteho kopi bigaragara ko Musabye Maria yandikiye inzego zitandukanye azimenyesha ko umugabo we yaburiwe irengero kandi akazisaba kumufasha kumenya aho yabaherereye. Ku isonga hari ibaruwa y'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU, iy'urwego rwa polisi y'u Rwanda ndetse n'indi baruwa y'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko umunyamategeko Matimba n'abarizwamo. Kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri wabugiriza inzego bose nta n'umwe witabye telefone y'ijwi rya Amerika. Abavugizi b'izi nzego ntibanasubije ubutumwa bugufi twaboherereje kuri iki kibazo mu gihe twabandikiye tubamenyesha ko bagitangaho umucyo. Ntihagize icyo badutangariza twazakimenyesha abakunzi bacu ku ijwi ry'Amerika. Umunyamategeko Matimbano yaherukaga kuburana urubanza rw'abagabo babiri bari bafungiwe mu nzererezi mu kigo cya Gikondo ahazwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali. Muri urwo rubanza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku itariki ya 7 z'uku kwezi rwanzuye ko CIP verdict Mutsinzi ukuriye kwa Kabuga yafunze abacuruzi babiri Joel Twagiragezu na mugenzi we Aloyse Nshimiyimana mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yaciye CIP Mutsinzi miliyoni 20 z'amafaranga agomba kwishyura abo bagabo n'indishyi z'akababaro naho igifungo cy'iminsi 24 yamaze abafunze binyuranije n'amategeko n'ihazabu y'amafaranga 100,000 abisubikirwa mu mezi atatu. Kwa gatatu w'icyumweru rugishize umunsi umwe mbere yuko umunyamategeko Barto Matias Matimbano aburirwa irengero ijwi rya Amerika yari yavuganye nawe ku migendekere y'urwo rubanza.
Nicyemezo twakiriye neza cyane kuko byakweretse ko abacamanza ndetse n'inkiko z'u Rwanda zifite ubwigenge, kuko wenda abaduhaye ikibazo ngo tugikurikirane babonaga ko bafite impungenge z'uko wenda inkiko zishobora gutinya gufata icyemezo kibafungura, ariko ubona ko ari umucamanza ndetse n'inkiko zifite ubwigenge. Biratanga isura nziza yo kubamenyesha ko bagomba kwitwararika, kuko biriya bigo ubusanzwe abantu babinyuramo ni abantu bateganywa n'itegeko rishyiraho ibigo. Ngira ngo nuko ntafite itegeko hafi, ariko ni ingingo niba ari iya kabiri iteganya ababinyuramo n'ibigomba kuba byujujwe ndetse na procedure ikurikizwa kugira ngo babigemo. Usanga rero hari igihe abantu babijyanwamo batujuje iyo procedure, niyo mpamvu abantu bayobora ibyo bigo baba bagomba kwitwararika bakareba niba uwasanywemo yujuje icyo itegeko riteganya.
Mbere y'uko aburirwa irengero kandi Matimbano yari yaratubwiye ko bagenzi be b'abanyamategeko bari babanje kumuca intege bamubuza kujya kuburana urubanza bafata nka nyirabayazana wo kuba yaraburiwe irengero. Akavuga ko bamubwiraga ko urubanza yatsinzemo hukuriye ikigo cyo kwa Kabuga Igikondo rushobora kuzamugiraho ingaruka. Akavuga ko bamubwiraga ko ikigo cyo kwa Kabuga Igikondo bagifata nka ndakorwaho, kuko imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ihora igikoraho amaraporo menshi igaragaza ibikorwa by'iyicarubozo bikivugwamo no gufunga abantu ku maherere, ariko ubutegetsi bukayamaganira kure. Bamwe muri abo banyamategeko batifuje kumvikana bakimara kumva ko mugenzi wabo yaburiye irengero bahise bongera gukeka ko yaba yarazize urubanza aheruka gutsindamo ukuriye kwa Kabuga. Banze kugira icyo batangariza ijwi rya Amerika ku mpamvu bisize umutekano wabo. Umwe mu banyamategeko bagenzi be nawe utifuje gushyira umwirondoro we ahagaragara yabwiye ijwi rya Amerika ko Matimbano yabuze ku wa kane bigeze ku wa gatanu nka saa sita z'amanywa telefone ye isubira ku murongo umwanya muto, ariko bayihamagara ntihagire uyitaba. Mu bihe bitandukanye hagenda humvikana abanyarwanda baba bavuga ko ababo baburiwe irengero ndetse n'inzego zibishinzwe zikanzura ko zitaza aho baherereye. Gusa hari abagiye baboneka barimo umunyamakuru Jean Paul Nkundineza waje gufungirwa ibindi byaha, bakavuga ko babaga bafungiwe mu nzu z'imbohe zifungirwamo mu buryo bw'ibanga zizwi nka safe houses mu rurimi rw'Icyongereza. Ehwagira usajwe rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu, umuryango Human Rights Watch uremeza ko bamwe mu bafungwa bafatwa nabi, abandi bagakorerwa iyicarubozo. Bikubiye muri raporo y'impapuro 23 Human Rights Watch yasohoye ejo kuwa kabiri. Iyita tugenekereje mu Kinyarwanda, banjanditse mu mazi hanyuma barankubita. Team Ishimwe aratunyurira muri iyi raporo.
Ni raporo igaruka ku iyicarubozo no gufatwa nabi byakorewe imfungwa bikozwe n'abategetsi b'amagereza ndetse n'izindi mfungwa mu magereza ya Nyarugenge, mu murwa mukuru wa Kigali, muri gereza ya Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, cyo kimwe no mu kigo gifungirwamo bitemewe kiri Kigali kizwi nko kwa Gacinya. umuryango Human Rights Watch uvuga ko abacamanza nabo bagiye birengagiza ibirego by'icyerubozo by'abantu bafunzwe mu manza zerekeye ifungwa ridakurikije amategeko no gufatwa nabi. Ibyo nabyo uyu muryango ukavuga ko byatumye haba kwimika burundu umuco wo kudahana. Clementine Mantjoy, umushakashatsi mukuru mu ishami rishinzwe Afrika muri Human Rights Watch, yagize ati:
"Ubushakashatsi bwacu bwerekana ko kuva mu myaka myinshi abategetsi bashinzwe amagereza bagiye bemererwa gukorera iyicarubozo abagororwa nta guhanwa namba. Bigaragaza inenge ziri mu nzego zishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda."
Icyakora uyu mushakashatsi akongeraho ko urubanza rw'amateka rw'abategetsi b'amagereza rwasojwe mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka rugaragaza intambwe y'ingenzi igana ku kuryozwa ibyaha. Ariko akongeraho ko hakenewe igisubizo gishyitse kurushaho kugira ngo uyu mugenzo w'iyicarubozo washinzwe imizi mu Rwanda urandurwe. Mu bushakashatsi bwayo ivuga ko yakoze hagati y'umwaka wa 2019 n'uwa 2024, Human Rights Watch ivuga ko yagiranye ibiganiro n'abantu 28, abo barimo bahoze ari imfungwa 13 bafungiwe ahantu hatemewe no muri gereza ya Rubavu na Nyarugenge hagati y'umwaka wa 2017 n'uwa 2024. Uyu muryango kandi uvuga ko wanasuzumye ibiganiro byo ku rubuga rwa YouTube by'abahoze bafunze. Abo ngo basobanuye uburyo bagiye bakorerwa iyicarubozo aho babaga bafungiye. Human Rights Watch muri raporo yayo ivuga ko yanasesenguye inyandiko zo mu butabera z'imanza z'abantu 53. Bamwe muri bo uyu muryango uvuga ko banatanze ubuhamya mu rubanza rwa Innocent Kayumba wahoze ategeka gereza ya Nyarugenge n'iya Rubavu yariganwagamo n'abandi bantu 17 bose bashinjwaga iyicarubozo, gukubita no gukomeretsa byagambiriwe, ubwicanyi n'ibindi byaha. Aba bahoze ari abafungwa batekerereje Human Rights Watch inzira y'umusaraba abafungwa banyuramo mu cyiswe Yorudani kiba muri izi gereza zombi. Aha imfungwa zijandikwa ku gahato mu kintu cyuzuye amazi y'ibiziba ari nako zikubitwa. Bamwe bongeyeho ko abafungwa nyuma yo kuvanwa muri ayo mazi bagiye bahatirwa kwiruka mu kibuga n'ibirenge bisa kugira ubwo bituye hasi. Uyu muryango uvuga ko Innocent Kayumba yabanje kuyobora gereza ya Rubavu mbere yo kwimurirwa mu Nyarugenge muri 2019, umwaka wabereyemo iyicwa ry'umugororwa yaje kuburanishwaho ashinjwa kugiramo uruhare. Abigeze gufungirwa muri iyo gereza ya Nyarugenge babwiye Human Rights Watch ko Kayumba ageze muri iyo gereza yashyizeho gahunda nk'iyo yari yarashinze mu ya Rubavu yo gukorera abafungwa iyicarubozo. Uyu muryango muri raporo yawo uvuga ko wabonye amazina 11 y'abafungwa byemezwa ko n'abahoze bafunganywe nabo baguye muri gereza bazize inkoni. Nyinshi mu ngero nk'izi uyu muryango uvuga ko zagarutswe ko no mu rubanza rwa Kayumba Innocent. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko wagiye ubona imikorere ikomeza kugarukwaho yo gufata nabi abafungwa, kubica, kubakubita no kubakorera iyicarubozo bibera hazwi nko kwa Gacinya kuva mu mwaka wa 2011. Aha kwa Gacinya abigeze kwafungirwa babwiye umuryango ko abafungwa bashyirwa mu dukasho tumeze nk'udusanduku bashyinguramo bakanakubitwa buri munsi. Aha ngo bakubitwa bahatirwa kwemera ibyaha baba baregwa mbere yo kwimurirwa mu bigo byemewe bifungirwamo. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko hari amakuru wabonye ko ubu kwa Gacinya hakoreshwa nk'inyubako z'ibiro by'igipolisi, nyamara isoko ebyiri zifite aho zihuriye n'inzego z'umutekano uyu muryango wavugishije zawubwiye ko ibikorwa nk'ibyo n'ubundi bicyakorerwa mu gice cy'inyubako yo munsi y'ubutaka. Ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka, urukiko rwisumbuye rwa Rubavu rwahamije Innocent Kayumba icyaha cy'urugomo n'icyo kwica umugororwa wari ufungiye muri gereza ya Rubavu mu mwaka wa 2019, rumuhanisha gufungwa imyaka 15 n'izahabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Babiri mu bandi bakozi b'urwego rw'amagereza ndetse n'abagororwa 7 bashinjwaga gukorera ku mabwiriza ye nabo bahamijwe ibyaha byo gukubita no kwica abandi bafungwa. Ni mu gihe abandi bakozi 3 b'urwego rw'amagereza RCS bo bagizwe abere. Kubwo umuryango Human Rights Watch, uru rubanza rwatanze ubutabera bw'igice. Ibyo uyu muryango buhera ku kuba abategetsi barahamijwe ibyaha byo gukubita no gukomeretsa bigambiriwe ndetse n'icy'ubwicanyi gusa, nyamara bagahanagurwaho icyaha cy'icyarubozo gihanishwa igihano kiremereye kurushaho iyo icyakozwe n'abantu bari mu nzego z'ubutegetsi. Mu bindi umuryango Human Rights Watch ugarukaho muri raporo yabo, uravugamo ko Komisiyo y'Igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Rwanda nta bwisanzure ifite, ikaba yegwe itaragize ubushishozi cyangwa ubushake bwo kugaragaza ahari ibibazo by'icyarubozo. Uyu muryango uvuga ko abategetsi b'u Rwanda bahora batambamira imirimo y'inzego zishinzwe kugenzura uburyo abantu bafungwamo no gukumira iyicarubozo. mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Human Rights Watch ivuga ko yasabye guhura na ministre w'ubutabera w'u Rwanda ndetse n'umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu kugira ngo bagire icyo bavuga ku myanzuro y'ibanze y'ubu bushakashatsi. Human Rights Watch ivuga ko ibyo bitashobotse kuko umushakashatsi mukuru w'uyu muryango yangiye gukandagira ku butaka bw'u Rwanda akigera ku kibuga cy'indege cya Kigali. Uyu muryango kandi uravuga ko ku itariki ya 10 y'ukwezi gushize kwa 9 wandikiye ministre w'ubutabera n'umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ubasaba gutanga imyanzuro yabo ariko nta gisubizo wabonye. Human Rights Watch igasoza isaba u Rwanda kubahiriza ibikubiye mu itegeko nshinga ryawo ndetse n'inshingano ryemeje mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu zikubiye mu masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Kuri iyi raporo ya Human Rights Watch, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Yolande Makoro mu butumwa yahaye ijwi rya Amerika aragira ati:
umuryango wa Human Rights Watch si ufite ubuzare bwihariye ku burenganzira bwa muntu kandi wakomeje kugaragaza ko utari isoko nyayo cyangwa yo kwizerwa mu gihe bakomeje kwibasira u Rwanda n'inkuru z'incurano nk'uko babigenje mu 2017. Icyo gihe Abanyarwanda benshi Human Rights Watch yavugaga ko bishwe batagejejwe mu butabera bazizwa kwibihene n'imbuto bagaragaye ari bazima mu kiganiro n'abanyamakuru cyari cyateguwe na komisiyo y'u Rwanda y'uburenganzira bwa muntu.
Radijwi rya Amerika, tuve mu Rwanda tujye mu Burundi kuri iki kibazo cy'abana bajya gucuruzwa muri Tanzania. Leta y'u Burundi ivuga ko ku bantu bose leta ya Tanzania ibigobotoramo ikabasubiza mu Burundi 80% ari abana. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, murayigezweho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Muri uru rwaruka ruhendwa rukajanwa kudandazwa mu gihugu cya Tanzania, hari abahendwa na bagenzi babo, abandi bakarungikwa n'ababyeyi bakabaha abaje kubarondera. Aba bakunzi b'Ijwi rya Amerika basanze mu bumanuko bw'u Burundi mu duhuzu bambaye twatabaguritse, imibiri yabo nayo yuzuye ibikomere n'isuku rike buzuye agahinda k'ingaruka z'ibyo babayemo iyo bajanwe. Abayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bafatiwe i Tanzania bagasubizwa mu Burundi, bavuga ko guhendeshwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 300 by'amashiringi bibacisha mu nzira ihakwa guhitana ubuzima bwabo.
Bavuye muhira saa 10 y'ijoro, turagenda nyine mu iryo joro twahagiye iminsi ibiri, twashyitse amaguru yabyimbye, dushyitse kuwo mu bosi aca adutwara mu ijoro nyine nka saa 6 y'ijoro atubwira ngahantu kwinjira ngo mu iporo rihuze ngo niho hari amahera imvugwe.
Tugihugiye n'amaguru twaraye mu kayiri, twashyitse ku munsi ugira kabiri, twashyitse nka 12, twarushye twamaze iminsi ibiri ata muntu nyine wari wo kwiruka cyangwa ngo atambuke neza, ntambuka nyine bukibuke nyine.
Muri ayo mashamba abo babagura babajanamo ntiboroherwa, inyuma yo kubaho batazi iyo bari nabo babana uruhagarara rw'abantu. Abo bana bita abagemo bo muri Tanzania babahiga cyane ntirubavamwo, mu gihe babiruka ko bafise udushoka, imbugita n'ibindi nabo baba bagiye kuvoma amazi bakoresha. Ufashwe nabo bagemo uku niko bimugendekera:
bankubita amakofe yo mu jisho, acaraza afande nyine wabo kodogome hindiya aho nyine acasohorora imbugita ndagukureho ngugisha atacumusikirenga amvuga numbabarire aho nyene acahura yakabezi mu mufuko, acaraza andoda ngaha mu ivi no mu jisho gihirenge aha hose no ngaha mu nkokora n'inkoni nyinshi nyinshi, acambwira subira wiruhere no guhagarara atavyo shobora.
Umwana ashikanywe mu kibanza begeranirizamwo abafashwe nabo bagemo, imfungurwa ziwe ni ugukubitwa imihini y'isuka, inkoni no kurara ku isima nk'uko bibandanya bivugwa na bano bana. Bakiva mu Burundi ibyo babwirwa ku munwa nk'amasezerano y'akazi bagezeyo bisanga atabo bihuriye na gato n'ibyo babamwo.
Ihaje gukorayo ikamye ko ari mu ipoli badufata kwa nkaho fetu twatubwiye ko ari ukurima mu gato kundi turima iminsi itatu mugadushitseyo twajya duhora kubera ku wa mbere no kwa mungu twarakora.
Urwaye akuzanira ibinini uhamira naho wabugwaye indi ngwara urumva wopfa no gupfa.
N'amarira mu maso bafatiye ku byo babayemo mu minsi idakwiye n'ukwezi, ubu ni bwo butumwa bw'ubwo rwaruka.
Ababyeyi bacu bose babatunga kuko tugiye mu magogo adasanzwe,
abandi bana nkanje biyumvira bose ko bajya i Tanzania boguma ngaha mu Burundi.
Kuri iki kibazo cy'urudandazwa rw'abana mu bihugu bihugu bibanye na cyane cyane mu gihugu cya Tanzania mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi no mu bushikiranganje bw'ubutungane baremera ko bakizi kandi ko babikora habarondegwa kubw'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane Anne Marie Nkejimana gukingiranira ikiba babituma abakora ibyo badahashwa yabitangaje mu ntara ya Bururi ku munsi wa gatano w'indwi iheze mu kiganiro abavugizi b'inzego nkuru za leta bagiranye n'abanyagihugu
abo bantu bakora ibyo byaha baraheza iyo bafashwe bagashikirizwa ubutungane bagahano mu butungane intambamye zihari ari uko abavyeyi benshi n'ababanyi banyegeza bakikika mukiza bagahishira abakora ivyo vyaha
mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi ku rudandazwa rw'abo bana n'ingorane bagira abasaba barundi gukunda igihugu no guharanira kazoza kacu Cousine Grene Gatoni avugira umukuru w'igihugu nawe nyene yabisiguriye I Bururi
birababaje kubona abana batangwa na bene wacu barundi bisigura rero ko urugendo rukiri rurerure ariko umuzirikanye n'ukubandanya duhimiriza ababanye abavukanye kugira ngo duhere gukunda umurundi muri yanzira yo gukunda igihugu cacu twumve yuko abo bana ari tunga ryacu twumve yuko ari amatuta tuzigaho kazoza keza kuko aho bagiye amategeko atabakingira baza bamerewe nabi babononye ugasanga igihugu gihonvye
abana bashogwa muri ugo rudandazo rw'abantu bagafatwa bakagarukanwa mu gihugu bari ku rugero rwa 80% akenshi bava mu ntara za Karusi Kayanza Gitega Ruyigi Murambya Rutana na Makamba mu mezi abiri uko umunani n'ukucenda ku Mugina mu ntara ya Makamba hagarukanywe abana 135 bari bajanywe mu nzira y'urudandazwa rw'abantu
Radio Ijwi rya Amerika noneho tujye ku kibazo cy'amazu ahenze cyane mu bihugu bikize by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biterwa n'iki biterwa n'uko abategetsi barimo abo mu bihugu bya Afrika banyereza umutungo wa rubanda bakajya kuhisha muri ayo mahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine birimo kuyaguramo amazu ahenze n'umwanzuro w'abarimo b'abashakashatsi babiri banonosoye iby'ubukungu Leonce Ndikumana na James Boyce bigisha muri kaminuza yitwa University of Massachusetts Amherst muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugenzi wacu Frederic Nkundikije araganira iby'ubushakashatsi na mwarimu Ndikumana
icyo cyigwa twahigize twarabye muri Amerika mu bisagara binini binini nka za New York San Francisco ama icyo twaje turara nuko no kuraba amahera ava mu bihugu bya biri ku yateye imbere kuko byo muri Afrika muri Amerika Latine muri Aziya n'ahandi kuko tumaze iminsi tubigira twibaza ayo mahera none ajya hehe akora iki ashyitse mu bihugu bakorera amahera menshi ava muri Afrika ku buryo butari mu nzira ntabwo muri Afurika ajya mu bihugu biteye imbere umuntu rero agaca yibaza none ajya hehe muri iki gitabo rero mu bintu twarabye twabwiye kuraba yuko mu bisagara binini binini ayo mahera tobaja kugura amazu ajya amazu azinze rwose kugira ngo bene ayo mafaranga babone kuyanyegeza mu mazu twasanze rero tudavye amavire manini manini byo muri Amerika za New York and San Francisco Los Angeles n'ahandi dusanga uraza amabiridinga amazu agugwa agugwishiro kirenga umuriyoni dusanga ayarenga inusu yayo agugwa n'abantu bataba ngaha muri Amerika kandi ugasanga ayo mafaranga ajya ava hanze kenshi usanga ari abantu rero bayaronse ukuntu adashobora gusigura bakabashaka kuyashyira mu mazu kugira ngo ayicare ngaho ikintu akarero twatanze ni umukobwa w'umuperezida wa Repubulika y'u Congo Sassou Nguesso yatwaye bakera muri leta seminari yafashe inzu yiwe apartment yiwe muri Manhattan iyo apartment yayiguze imiliyoni muga iyo apartment kuva yiguze nta numwe arayiba mucumva yuko icyo yaguriye suriza ngo aca amahera mu kuyikodesha kugira ngo aya mahera ayicarize ngaho hanyuma niyagera kuyidandaza azokwemesha
muravuga kandi muri icyo gitabo ko ivyo bigira ingaruka ku kiguzi cy'amazu amazu aca azimba mu bidusiguriye mu kanya gato
yego ivyo biratuma amazu yo muri ayo mabire azimba bidasanzwe kuko urumva abantu baje kugura amazu bo kugeza amafaranga bobo igiciro ntacyo bigabwira ayo wasabye niyo boko ko ico barondera cyambere nuko abahera bavako bigasabye tuma rero umwe n'igihugu nawe ayarondera mu mushahara ayarondera mu ideni yo muri banki acha sanga adashobora kugira competition nabo bantu bayayora bakaza kuyashyira mu mazi
cyuti muduteza amatwi aha niho dushoreje gahunda yo kuri isaha ndabashimiye cyane rwose ko mwahisemo radio ijwi rya Amerika maze rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.